Iri ni ijwi rya Amerika. Iradio ijwi rya Amerika rirabandanya kwashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse njuti mwese, tutaramenye kuri uyu munsi wa kabiri itariki ni z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2015. Muri kumwe na Alphonse Ndayikenguruki.
Hariya bakubitwa mu mugongo, bagakubitwa nk'ibiharage, hariya na uwo twavuganye yambwiye kuba mushize mu igunira. Bakamukubita ababa nabo bakabashimira tumukanwa bagashaka ko yishukira tudakorotse n'ibintu biterwa kabisa.
Uyu ni umwe mu bashingwa manza bari baje gufasha abari bitabye sentare y'intara ya Meri ya Bujumbura bagirizwa kugumuka. Reka ariko dutangurira amakuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na Louise Bigirimana. Mwaramutse neza Louise.
Mwaramutse Alphonse daramukije bariko baratwumviriza. Igisirikare ca Nigeria cabohoye kuri wa mbere abantu 180 bakekwa kuba mu mugwi wa Boko Haram. Lieutenant General Kenneth Minima, umutegetsi mu gisirikare ca Nigeria, yavuze ko abo bantu bagizwe n'abagabo, abagore n'abana bari bamaze amezi atari make bafungiwe mu ibohero rya gisirikare. Abandanya avuga ko babohowe inyuma y'aho amatohoza yerekanye ko bera. Nigeria kimaze ibihe mu bihe by'ibyicanyi buterwa n'umugwi Boko Haram, ibihe byatumye abantu barenga 200 bahasiga ubuzima mu ndwi irangiye. Amabombe yatewe ku musigiti no kuri restora hagati mu gisagara cha Jos kuwimana yahitanye abantu bashika 44 bikomeretsa n'abarenga 10. Mu gatondo cyo kuri w'Imana uheze, ikibombe cyaraturikijwe ku rusengero mu gisagara cha mbere mu bunini cha Potiskum muri leta ya Yobe gihitana abantu 5. Ico caje gikurikira ikindi cabaye ku munsi wa 5 hafi y'igisagara cha Maiduguri, aho abategetsi bavuga ko abagore 6 aribo baturikije ikibombe cica abantu barenga 10. Ku bijanye n'ivyo bitero, umuvugizi wa Department ya Amerika imigenderanire n'andi mahanga John Kirby yarateye ivyatsi ivyo bitero mu ijambo yashikirije ku munsi wa Mungu, atako asaba ko abanyanigeria bakwiye gufashwa gutuza ubwo bwicanyi. Muri Amerika, Perezida Obama avuga ko kugwanya umugwi wa leta ya Islamike atari rugamba rwo gutsinda ku munsi umwe, ko bizofata igihe kitari gito. Ivyo Perezida Obama yabivuze igihe yariko aragendera ibiro vya Pentagone inyuma y'umubonano yagiranye n'abahanuzi mu by'umutekano, harimo na sekretari wa leta zunze ubumwe za Amerika ajejwe kwivuna abansi Ash Carter, aho bavuganye umukenyuro bufata mu guhasha abagwanyi ba leta ya Islamike. Perezida Obama yongera ko bitoroshe gutuza uyo mugwi w'abagwanyi mu gihe bihisha hagati mu banyagihugu. Abandanya avuga ko kubatsinda ari igikorwa c'inteko zo muri ako karere, akavuga ko leta ya Amerika n'ibihugu bafashanya bazobandanya kubaha inyigisho za gisirikare no kubafasha mu bitero by'indege birongowe na leta ya Amerika. Uyo mubonano ubaye nyuma yaho mu mpera z'indwi habaye ibitero by'urutavana ko by'indege z'abanyamerika n'ibihugu bafatanije, ibitero byatumye bigarurira ibice bitari bike byo mu buraruko no mu burengero bwa Iraq na Siria. Ibitero 38 nivyo byagabwe n'ingabo z'amahanga, igice cyavyo bikaba byagabwe ku mugwa mukuru Raqqa. Muri Iran, abaminisitiri b'ububanyi n'ayandi makungu b'ibihugu vya Iran n'ibihugu bitandatu bikomeye ku isi bakoraniye kuri wa mbere ivyene muri Autriche mu ntumbero yo kuraba ko boheraheza ibiganiro bagashika ku cyo bumvikanye ku bijanye na ya programa y'ibigwanisho ruhonyanganda vya Iran imbere yuko igihe bihaye kugira ico bashika ko kirangire. Abo baminisitiri bashimye intambwe ibiganiro bishitse ko, bakavuga ko hasigaye guheraheza ibibazo bitaratorega umuti babone kuburizamo ibikorwa vya Iran byo gukora ibigwanisha uruho nyanganda kandi Irane ibone gutezurirwa ibihano yafatiwe. Muhammad Javad Zarif umushikiranganji wa Irane n'andi makungu yavuze ku Imana ko hakiri ivyo batarumvikana ko ariko ko impande zose ziriko ziragerageza kugira icyo zishitse ko. Secretary wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yavuze kuri w'Imana uheze ko ashigikiye iby'umushikiranganji Zarif wa Iran avuga, ariko akavuga ko batarashika aho babwirizwa gushika muri ibyo biganiro. Radio Ijwi rya Amerika cyaronse inkuru zivuga ko Iran n'umugwi w'ibihugu bigizwe na Amerika, Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Burusiya n'Ubudage bo baragize ico bashika ko kuvyo gutezura ibihano, ariko ko abashikiranganji babo babwirizwa nabo kuvyemeza.
Urakoze ruyizi ku makuru hejeje kudushikiriza. Reka tugaruke ku makuru yo mu karere aho heje ku munsi wa mbere abakuru b'ihugu bakarere mu nama bagize Dar es Salaam basavye amatora y'umukuru w'igihugu yarategekanijwe mu Burundi kwigenekerezo rya 15 by'ukwezi kw'indwi ko yokwigizwa kwigenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'indwi nyene. Umuvugizi wa president Wirinyamitwe yanditse ku rubuga ngurukana bumenyi Twitter ko abakuru b'ihugu bakarere bemeye ku Burundi ari igihugu gifite iteka n'ubwigenge. Agaton Rwasa nawe asorokira urunani rw'imigambwe amizero y'abarundi yashimye iyo ngingo, ariko amenyesha ko hasigaye ku byangombwa biranga amatora arimo bose yemewe na bose kandi abaye mu mwidegemvyo byo byashizwe mu ngiro. Yari kuri mikro ya mugenzi wacu Edi Rwema.
Kiretse ko kumbure icyo kiringo gishobora kuba ari gitura by'ibibazo nkabiri abavuze byo kwaka ibigwanisho abantu kuzana umwuka wotuma abantu bashobora guhunguka n'ibindi, ariko kuba kumbure bavuze bati ayo matora reka ategugwe neza abantu bose bashobora kuyajamwo, icyo cyumviro n'icyumviro ciriza. Gusa sinzi none ayo bakoze ku wa mbere ushize yoyo bayavuga ko iki abo bakuru b'ibihugu yosa muri kalandriye leta ya nkuru nziza yishyiriyeho na seni tutabyumvikanyeho, none ubu yoyo bayavuga ku iki
mu gihe ibyo byose musaba byagiye mu bikorwa? Mwebwe iyo tariki ya 30 mubona ibabereye kugira ngo mube mwakwitabira ayo matora mu bwisanzure?
Igikenewe bwa mbere na mbere ni ishaka. Igihe ishaka ryo bari hari ku mpande zose, hanyuma iyo tariki naya bakoze ejo bundi agasubigwamo kugira ngo dukore amatora ashobora kwemerwa n'abantu bose. Nibaza ko abantu bafite ishaka bose twabyumvikanye, noneho akarere kagafasha mu kibazo cy'umutekano kugira ngo twese dushobore kubona natwe twojika hirya no hino n'abanyagihugu babone yuko koko igitugu kimbonera kure ko kitakihari. Nibaza yuko byoshoboka.
Kubijyanye n'umuhuza iyo nama yasabye ko umukuru w'igihugu cy'Ubugande Yoweri Kaguta Museveni yaba umuhuza mu biganiro bihuza Barundi kugira ngo hashakwe umuti w'ibazo byugarije Burundi. Mwebwe mubona uwo muhuza ababereye, mubona yarakenewe?
Umuhuza arakenewe. Arakenewe kuko leta byarayinaniye kwicarana nabo batavuga rumwe iyi myaka yose irabaye 10. Hanyuma ko twoba tumushima cyane tutamushima, ibyo ari byo byose nimba yemera guhagararira amasezerano y'Arusha nk'uko yarahagarariye akarere igihe amasezerano yategwa ku mukono, yumvikane yuko atoza ashigikira yuko ikiringo cya gatatu kibaho. Hanyuma kandi nuko icyo bakiza nuko yoza afasha kugira ngo koko abarundi dutere intambwe tuje imbere, atoza afise aho yohengamira byo wasanga kumbure iyo myanya yo kubonana yo kuganira atacyovamwo. Aho niho jembo na hari kumbure hoba utubazo, ariko bikozwe ku buryo abantu bavuga bati reka izi mpari zihere koko ku neza y'u Burundi, abantu bakabishyiramo ishaka yaba umuhuza baba abegwa n'ikibazo bwite. Nibaza yuko hovamwo ikintu cy'ingirakamaro.
Ndagushimiye Edi. Mu Burundi kandi ejo abantu barenga 20 bararengutse imbere y'umucamanza muri sentare y'intara ikukirameri ya Bujumbura. Abashingwa manza babo bavuze ko hahonyanzwa amategeko kuko abenshi muri bo barahejeje igihe cyo kuburana, abandi nabo babanje kubagugwa kugira ngo bemezwe ibyaha bagirizwa byo kugumuka. Ni inkuru ya Tabita Mukamusoni.
iyo afashwe agashika mu gipolisi yategezwe kuhamara n'imiburiburi indwi zibiri bamucize imbere ya parke parke kamuhagarika bategezwe kurenguka imbere y'umucamanza kugira arabe yuko afunzwe biciye amategeko cyangwa bidaciye mu mategeko mu misaringa 15
uwo ni maître Gisard Renova umwe mu bashingwa manza baburanira ugwaruka rufunzwe rwagirizwa kuja mu myerekano maître Renova Gisard avuga ko abantu bafunzwe aho nyanzwe amategeko ahubwo ngo bari bakwiye kuburana bidegembya
nkabajya bose mwabonye benshi ba hagaritswe na parke itarike zibiri z'ukwezi kwa gatandatu ni kuvuga bose bararengeje ukwezi ya misi 15 mwumva ko twamaze kwirengana twe tukavuga tuti bapfunzwe aho nyanzwe amategeko nje gituma twasabye sentare ko boba nekura bakabonye bidegembye
muri abo bafungwa bari bitavye ubutungane kuri uyu wa mbere hari hagwiriyemwo ugwaruka ruri hagati y'imyaka 18 na 25 bamwe mu twabonye bafise ibiguma ku mubiri abandi nabo inkovu ku mubiri abo twashoboye kuyaga batumenyesheje ko bakubiswe bagatotezwa cyane hari no watumenyesheje ko yakubiswe abanje gutekegwa mu igunira hari nabandi ngo bategwe inshinge ivyo byose bikoregwa aho bita kwandadaye hasanzwe haba abapolisi abandi ngo bakwitigwa mu gwego gw'iperereza abashingwa manza babo baremeza ayo makuru bagasaba igipolisi kudakubagura abantu kuko ibyo gukubagura abantu bitagikogwa kandi ngo kirazira kwemeza umuntu icaho banje kumutoteza bamwe mu bafungwa baraho bamenyesheje ijwi rya Amerika ko bemeye ivyaha imbere y'abawopeji mu gwego gw'iperereza kubera itotezwa bariko baragirirwa bakemera n'ivyo batakoze vyose maître Renovaciza umwe mu bashingwa manza baburanira ugo gwa ruka aravyemeza
nkabanciye mu maso babemeza ibintu ku ngufu hari nkabafashwe bagiye kugemurira abandi bamaze gufatwa bagaca babashira muri uwo mugwe bagiye kugira imyerekano kugira rero bashobye kuvyemera bategezwe gukubitwa abandi nabo gasanga babafashe ku mabarabara baza kuvuga ko batari muri iyo myerekano bagakubitwa kugira bashobye kugira ko bari muri ivyo bintu nkuko mwavyiboneye hari abakubitwa mu mugongo bagakubitwa nk'ibiharage hari yo nawe twavuganye mbwiye kuba mushize mwigunira bakamukubita abandi nabo akabashibira tomukanwa bagashaka ko yishurikira tugidakorotse ni ibintu biteye ubwoba kabisa
nao biruko mu gipolisi bo bemeza ko ikubagugwa litagikogwa ni gipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye ni cegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi
ayo makuru ni kinyoma cyambaye bose ivyo byo gukubagura abantu bafashwe ntibigikogwa ni gipolisi cy'u Burundi ntibikogwa aho uri kuvuga hari abapolisi bo bonyene tuzi bahari
ni kuvuga ko ata muntu afashwe yigera cyane wayo
abantu aho bafatiwe mu kubajana muri ubwo busho ndiko ndakubarira barashobora kubaruhukiriza aha hantu bashobora gufata umuntu umwe cyangwa babiruka burabashira ngaha mu kurindira ko ufata nka ufata abandi kugira ubatware ba agwiriye mugabo naho bashobora kubacana ntibashobora kuhamara umwanya munini ya nta nisaha bashobora kuhamara bace batera babandanya bajana mu busho bw'igipolisi
muri abo baringutse harabatashoboye kuburana kuko wasanga basangiye urubanza n'abatarakwiza imyaka yo gufungwa bamwe bita abaminewa mu gifaransa kuri wa kabiri niho wategekanijwe kuburana abo batarakwiza imyaka mu ntara ya Rumonge kuko abatarakwiza imyaka ariyo bafungirwa gushika ubu rero hariho abantu bakibandanya bafatwa bagirizwa ngo ibyo bakoze mu myerekano na imyerekano mu Burundi itakiba abo bantu bagirizwa ibya bitandukanye bagiye bakora ngo muri iyo myerekano abenshi babazwa igituma batemera ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
urakoze Tabita kuri iyi nkuru
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi rya Amerika, Radio yanyu.
Reka dusimbire mu Rwanda. Mu mwaka w'2014, Bwana Marcel Mutsindashaka, ni umwe mu Banyarwanda batandatu bari muri wa mugambi yari yashizwe umugambi washizweho na President Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho kwari kugira ngo ifashe urwaruka rwa Afrika kwitorera inyishu z'ibibazo bafise. Marcel Mucindashaka rero yashinze kandi ayobora ikigo cy'ikoranabuhanga n'itangazamakuru citwa mu Rwanda Umuseke IT Limited. Mucindashaka rero yabwijwe rya Amerika ko programme yari yatumye ico kigo ciwe kimenyekana mu makungu. Hari mu biganiro yagiranye na Eric Bagiruwubusa.
Obama ijambo yavuze ryadukoze ku mutima ngiye ubwanjye nuko yavuze ngo yizeye ko urubyiruko rwa Afrika ruzageza Afrika hano heza. Icyo cyizere afite ariko yakigize kubera uko yatubonye twebwe nk'abajene twari turiyo.
Ari mu Banyarwanda batandatu bitabiriye amahugurwa ya YALI Young African Leaders Initiative mu mwaka ushize yashyizweho na Bwana Barack Obama Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo Abanyafurika bato bishake ibisubizo. Bwana Marcel Mutsindashyaka umuyobozi wa kampani Umuseke IT Limited izwiho ku bikorwa by'ikoranabuhanga n'itangazamakuru aragaruka ku biganiro bagiranye na Perezida Obama
aravuga ati mfite icyizere ko Afrika izigeza kure binyuze mu rubyiruko nkamwe na initiative zanyu mufite.
Mutsinda cyakavuga ko yatangije kampani Umuseke IT Limited mu 2011 ari nayo imenyereweho urubuga rwa internet wa eshatu akadomo Umuseke akadomo rawa ku makuru atandukanye. Marcel Mutsinda cyako imyaka 26 y'amavuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigishirijwe muri YALI University uburyo bwo kuba umuyobozi mwiza mu byakora. Ashimangira ko byamubereye umwanya mwiza wo gusura ibigo bikomeye by'ikoranabuhanga nka za Microsoft na IBM urwego nabafatiraho ejo hazaza kandi ngo byarushijeho kwagura mu ruhando mpuzamahanga Umuseke IT Limited.
Urebye muri rusange hari ukuntu abantu batwumvaga akenshi wasobanuraga ibyo ukora banakumva ibintu by'abana ntabiha agaciro akumva ko nyine ari abana bari hari abari mu gukora utunze udasobanutse. Abasomaga ibyo dukora nibo bari batuzi neza ariko abandi batari batuzi ntago bamenyaga neza ibyo Umuseke ukora ariko kubera ino gahunda yari byaragutse byaduhaye credibility biduha isura nziza mu bantu noneho bibakururira bose kumva ibyo tuvuga kubera ko kampani yacu yamenyekanye ku rundi rwego rutarwa urwo mu Rwanda gusa ahubwo ku rwego rw'isi. Ibyo rero biduha ijambo noneho bidufasha no gucuruza ubucuruzi bwacu ibyo twanditse abantu barabisoma hanyuma n'ugiye kubwira uti dukora ibi ngibi akakumva vuba kubera iyo credibility wagaragarijwe kutari urwego rwo mu gihugu gusa ahubwo urwego mpuzamahanga.
Abatambutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugamba rwo kwishakamo ibisubizo ku mugabane wa Afurika beretswe mu bitekerezo n'ingero bifatika ku ibyo bakora bigomba no gusakara ku mbaga nyamwinshi. Umuyobozi wa Umuseke IT Limited yahamirije ijwi rya Amerika ko nyuma yo kubona amahugurwa ya YALI yahaye imirimo abakozi batanu bashya biyongera kuri 27 bakorera mu mpande zitandukanye z'igihugu. Theodomiri Ntezirizaza arangije itangazamakuru n'itumanaho muri Kaminuza y'u Rwanda avuga kuretse kumufasha mu mibereho ya Kigali toroshye ngo binamwongerere ubumenyi.
Ejo hazaza navuga ko ari heza kuko umuntu uko agenda akora agenda yiga nk'ubu wenda uko nageze mu Museke meze ntago ariko nyimeze hari byinshi nahigiye bivuga ko ibyo bintu nimbihuza n'ubumenyi nari nsanganywe tuzakora byinshi kugira ngo ubuzima bwanjye burusheho kugenda neza.
Hirya no hino mu Rwanda hakomeje kumvikana amajwi y'urubyiruko rwitotombera kubura imirimo n'igishoro kubashaka kwikorera nyuma yo kutemeranya nabo bwana Mutsinda cyakaraje inama.
Ntago kwikorera ari ukubyuka ngo uje hariya gusanga ibintu biraza. Impamvu binanira abantu nuko bitoroshye ariko impamvu hari ababishobora nuko bishoboka kuvuga rero nawe birashoboka ko ashobora kujya hariya agatangira business ye agakora hanyuma akazatera imbere ariko ntago ari ibintu byoroshye n'ukwicara agakora agategura umushinga we akagukora buke buke. Abenshi muri bo ikibananiza nuko yumva ko yabyuka mu gitondo agatangira kampani ije gahita ingana nk'Umuseke kandi yamaze imyaka ine n'igice nkora. Bisaba imbaraga bigasaba igihe ndetse na planning ukabitegura neza ukabishyira ku murongo.
Batandatu bavuye mu mahugurwa yari mu 2014 bishyize hamwe mu kiswe yari Rwanda batanga amahugurwa afasha urubyiruko kuba abanyamwuga banyabo no kugira umurongo ngenderwaho mu gutegura ejo hazaza habo. Biratanga icyizere ku babona ubwo bumenyi no ku gihugu muri rusange. Intumbero ya Perezida Barack Obama kuri iyi gahunda yari ni ukubona urubyiruko rwa Afurika rwikemura ibibazo kandi ngo hari icyizere ko bizashyirwa mu ngiro.
Twageze dusanga bamwe imitekerereze bafite kuri Afurika atari ko badusanze bari bazi ko ari urubyiruko rusinziriye urubyiruko rutazi ibyo rurimo urubyiruko rwibeho ngo rw'abanebwe. Tugezeyo babonye ibyo dukora urubyiruko 500 bavuga ati tiens Afrika no nuko imeze babo basobanukirwa Afrika neza niba rero ubona Afrika unyuje mu rubyiruko ukayibona ko ari umugabane ufite ishyizerekejo hazaza akabuza bizagerwaho
aha kabagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
Reka ubona hijwi rya Amerika ribashikiriza ijambo ry'intanga marara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
mu byo yashikirije imbere ya Kongre ku byerekeye kugene ibijanye na demokrasi byifashe mu karere ka Aziya icegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Tom Malinowski n'uwumwunganiye Scott Marciel baravuze ku kamaro gakomeye cyane ko gukomeza demokrasi n'agateka ka muntu icyegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Tom Malinowski avuga ko gufasha gukomeza kurushiriza intwari ifatiye kuri demokrasi atari cyo kintu gitumbereye cyonyine cyo gukora ko ivyo kandi bikorera inyungu za Amerika mu gushyira hamwe leta atekanye kandi nka Amerika yisunga ibyifuzo vya misi yose vy'abanyagihugu mu karere ka Aziya Umwunganizi mukuru w'icyegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Scott Marciel arashimikira ku twigoro twa Amerika two gukomeza demokrasi mu bice bitatu bitandukanye Cambodge, Thailand na Hong Kong. Inyuma y'amatora y'abashingamateka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu mu gihugu cya Cambodge, Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane cyane biciye muri ambasade yayo ku mugwa mukuru Phnom Penh zarafashije guhuza leta n'abatavuga rumwe nayo mu biganiro amaso mu yandi kugira batorere inyishu guhangana kwari kumaze umwaka. Haracyari bigikenewe gukogwa bitari bike yamara muri kigizo mpande zibiri ziricarana mu nama nshingamateka. Ku byerekeye amashyirahamwe adaharaniye ibyicaro vya politiki, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikorana n'abategetsi kandi ziri kumwe n'abanyakamboje bariko bashikiriza ivyiyumviro vyabo mu gihe amategeko mashasha ariko arategurwa. Ivyo vyerekana ko demokrasi itarangwa gusa n'amatora, kwirangwa kandi n'ubushobozi bw'abanyagihugu bwo gutuma amareta y'ibihugu vyabo yisigura ku vyo bakora. Igihugu ca Thailand kimaze igihe gicuditse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika ikaba yarahagarariye demokrasi muri ico gihugu mu kiringo c'imyaka irenga 10 camaze mu ruhagarara. Ubutumwa bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri leta y'igihugu ca Thailand kuva habaye kudeta mu mwaka w'2014 nuko imigenderanire hagati ya Amerika na Thailand ishobora gusubira kugenda neza mu gihe gusa demokrasi yogarukanwa mu gihugu. Ni ngombwa ku gihugu ca Thailand gushiraho umugambi wa politiki uhurikiyemo impande zose no gusubiza ubwigenge n'uburenganzira bw'abanyagihugu. Ku vyerekeye Hong Kong, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagumye zerekana ivyo zemera vya leta yubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu bayo, kw'ivyo bihambaye cyane kugira intara ya Hong Kong ibandanye kugira umutekano n'iterambere. Ku vyerekeye gutunganya ivyerekeye amatora, umwunganizi mukuru w'icyegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika, Scott Marcial, avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya kwemeza aho zihagaze ko ukwemegwa k'ubuyobozi bwo muri Hong Kong bishobora gukomezwa biciye mu guhiganwa mu matora arimwo abakandida baserukira ibyifuzo by'abanyagihugu. Igikorwa cyo gukomeza ubuyobozi bwiza ni igikorwa kitigera kirangira. Yamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya gushigikira utwigoro two gushiraho no gukomeza demokrasi mu karere ka Aziya.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara cyabishikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasoza ibiganiro byacu byo kuri isaha, ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyize Bigirimana atwibutse ibice bikuru bikuru byabigize aya makuru.
Aha muri Amerika, Perezida Barack Obama avuga ko kugwanya umugwi wa leta ya Islamike atari urugamba rwo gutsinda ku munsi umwe, bizofata igihe kitari gito. Ivyo abivuga igihe yariko aragendera ibiro vya Pentagone inyuma y'umubonano yagiranye n'abahanuzi mu by'umutekano harimwo na sekretere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajeje kwivuna basi Ash Carter. Muri Irani, abaministre b'ububanyi n'ayandi makungu b'ibihugu vya Irani n'ibihugu bitandatu bikomeye ku isi bakoranye kuri uyu wa mbere i Vienne muri Autriche mu ntumbero yo kuraba ko boheraheza ibiganiro bagashika kuco bumvikanye ku bijanye na ya programme y'ibigwanisha uruho nyanganda vya Irani imbere y'uko igihe bihaye kugira ico bashika ko kirangire. Muri gwa rugendo, Papa Francis umungere wa Ekleziya Katolika ariko aragira mu mugabane wa Amerika yefo, kuri uyu wa mbere yahimbaje imisa muri Equateur. Iyo misa ikaba yabereye hanze mu gisagara cha Guayaquil, yari yitabwe n'amasinzi y'abantu agategekanya gusubira ku mugwa mukuru wa Equateur kuri uyu wa kabiri, aho azohimbaza inkuka y'imisa imbere yuko abandanya urugendo rwiwe mu bihugu vya Bolivia na Paraguay. Muri Nigeria naho igisirikare caho cabohoye kuri uyu wa mbere abantu 180 bakekwa kuba mu mugwi wa Boko Haram.
Tuti mwese mukundi radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro vyo kuri isaha twari twabateguriye bigarukiye aha, ariko reka tubatumire kubandanya mukurikira iradio Ijwi rya Amerika. Murakoze kudutega amatwi.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.